Mushinga na hirwa sa agato murongo ye urundi ruhande rw'umugambwe FNL murakoze cyane gose kukanya muto kugira ngo tuganire nashaka ndabaze hari urubanza rwashinzwe n'ishira hamwe y'abacitse ku icumu y'ubwicanyi bwabaye mu Gatumba ubwo rubanza rutegekanijwe ejo urubanza rubitwariye ko ari mwebwe mushora kuba mwarakoze ubwo bwicanyi mbega ubwa mbere na mbere muzo kwitaba ubwo rubanza
cyo ku rubanza ndagumbira ku radio ntakonzi yo dosisinzi biyirimo rero bizwi nuko gucamanza nabo bantu nyine bavuga yuko bitwaye icyo nzi ni uko abantu ahubwo barahamagawe bahabwa n'amafaranga hari menye yabwiye abantu yuko ngo bobo ngo ni ukugira ngo banzibire binjye mu matora numva rero n'ibya politiki byibereye aho gushika ubu ndabyumvira mu iradiyo nkabyumvira mu ibarabara sinzi neza ibiri muri iyo dosiye ari icyo
ejo rero aho ukira ku munsi wa gatatu ntimuza kwitaba sentare kuvyerekeye ivyo birego vy'ubwicanyi navyo bishobora kuba vyakozwe ngo n'umurwi murongoye ivyo birego bivuga kwiki
yewe icaha mu mategeko icaha kibazwa uwagikoze mu gihe ntari mu Gatumba mu gihe ataco natumye gisa n'ico no kibazwa gute uraba abo abari bahari nibo bobazwa ivyo bintu jeje ndabyonzi natyo nobazwa
ntabagwanyi bo muhari iwawe bari bari mu Gatumba muri ico gihe
naho hoba hari umugwanyi wo muri uwo muhari yoba yari ahari yo bibazwa ku giti ciwe ntiyo bije sinobazwa ivyiwe none ubwo butungane buvuga gutyo uyu munsi ko wumva imbonera kure za gibiri za gizebiriya ko tutarumva bahamagaye umukuru wazo ushanye umukuru w'uwo mugambi ko hari aba FNL batawe mu nduzi Tamari Muhinga mu 2006 ko batigeze bahamagara umukuru w'ingabo z'i Burundi cyaha n'icyo wagikoze sicyo ari we wese ntawo fata aba FNL bose ku ikosa ryakozwe n'umu FNL kanaka ntibishoboka
abanonose ubutungane bavuga ko urubanza nk'urwo rushobora kubakura ko iceyi mu gihe mwaba mutakoze ubwo bwicanyi ivyo ntivyotuma muca mwitaba urwo rubanza ahubwo
uyu bwa mbere na mbere ivyo biriko birakorwa sivyo kuko yaba ubwo butungane bwari bushobozi bwari guhamagara urwo rubanza kuva bikiba kuba rero bwarindiriye iyo myaka yose ntibyemere n'ubundi burindire kuko byagaragaye ko ingorane zabaye mu gihe cy'intambara bigo rabwa na sentare idasanzwe ku Burundi hamwe n'umugwi wo kuvugana ukuri n'ukure na komisiyo d'enquete judiciaire internationale ibyo biri mu masezerano ntibishobora guhinduka rero kubera umuntu umwe bagomba gukumira kuko ibyo nabo nyine nibyo bafise rumwe regime none abatwara uyu munsi bo ntibari mu ntambara byakozwe mu ntambara none yubazwa uruhande rumwe cyangwa umuntu umwe mu gihe iyo ntambara irimo abantu benshi n'imigwi itandukanye
ku bwanyu ubwo rubanza ruje muri iki gihe rufise intumbero ya politiki
ni intumbero ya politiki kuko n'ikimenyamenye n'uko ibyo bintu biri mu muco abariko barabikora n'abantu bariko barakoreshwa bahawe amafaranga
mu bantu bariko barakurikirana urwo rubanza harimo abantu bari mu bihugu vya kure muriko muvuga ko nabo bantu bahawe amafaranga
none kidashoboka n'iki
agatonjwa sa umukuru urundi ruhande rw'umugambwe FNL murakoze cyane gose ku kanya mwatewe kugira ngo tuganire
namwe murakoze.